Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yikwashikiriza higano byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu rundi bitukubira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu tukubira ku FM 104.3 mu shobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu radio yacu vewa kaburungu.com mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi turagaruka ku munsi wahariwe abakenyezi ku isi wahimbajwe mu ndwi iheze hari ku itariki 8 y'ukwezi kwa gatatu. Turavuga kandi ku kwezi kwa gatatu turimo kwahariwe abakenyezi. Uyu munsi rero dufite umutumire kirangiranwa namaze imyaka itari mike itaho amagara yiwe kandi yongera itaho amagara y'abakenyezi na cyane cyane abafakazi hamwe n'abagendana umugera wa sida muri rusange. Uyu mutumire nawe suwundi ni Madame Jeanne Gapia Niyonzima yabaye kirangiranwa mu Burundi, mu Rwanda, muri Afrika ikana mu makungu kubera ahanini umutima yisangije wo gukunda igihugu abanyagihugu hamwe n'ikiremwa muntu aho ari hose. Ibikorwa by'uyu mugira neza amaze kurangura ntibikiri agaseseshwa rumuri nabicishije mu ishyirahamwe ryiwe NSS, Association Nationale de Soutien au séropositif yashinze mu mwaka w'1994 nyuma yaho amenye ko arwaye imbwira wa sida. Icyo gihe rero ntiyaciye inkokora ahubwo yaciye aronka ingoga zo kugwanya icyo kiza. Muri iki gihe amaze imyaka 38 agendana umugera wa sida. Yamara ibintu yambaye cyane nuko yaciye afata ingingo yo kuraba ukuntu icyo kiza kitobandanya gihekura abavyeyi, acatangura kwihweza uburyo ishyirahamwe ryiwe ryogira uruhara mu gukingira abanyagihugu. Niko gutangura rero gukorana n'ishyirahamwe ryo mu Faransa Sida Action, aca anashinga ikigo cyo kuvuriramo abagendana uyu mugira cyitwa Centre Turiho. Gisigura kiti abagendana umugira wa sida turi bazima kandi turabandanye kubaho. Umwanya wo gusigura ibintu Madame Jeanne Gapia amaze kurangura n'udushimwe mpuzamakungu yaronse kubera uruhara rwiwe mu kwitanga no kugarukira abandi nitwo uronkera akanya kuko ari yaranguye kandi abandanye kurangura byinshi. Muri uku kwezi kwahariwe rero abakenyezi, reka duhe ikaze Madame Jeanne Gapia Niyonzima atangure agira icyo avuze ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi wahimbajwe mu ndwi iheze, agire kandi icyo avuze kuri uku kwezi kwa gatatu kwahariwe abakenyezi. Mu nyuma arahava atubwira kandi imigambi afise uyu mwaka wo gufasha abarwayi ba sida abafakazi hamwe n'abatishoboye. Muraho Madame Jeanne Gapia Niyonzima.
Murakoze cyane gucane Frederic, ndashimira Imana ndakomeye kandi murakoze cyane kuri buno butumire.
Ni byiza cyane gusa aho muri hameze gute, murakomeye meze neza?
Yego cyane, turaho turi mu bushuhe bwinshi, ihinduka ry'ibihe n'ukuri rumuri ni hose twese turabibona ariko turashima bakomeye tumeze neza
ni byiza cyane rwose aho hamwe imbeho yembeje abantu ahandi urumva ubushuhe nabwo urakaze cyane rwose
yego cyane yego kandi urabona ko bihinduka hariho akantu kagiye ko hose ari ubushuhe ni bwinshi ari imbeho ni nyinshi biduhamagarira twese gukingira ibidukikije
twizere ko ababijejwe abategetsi babijejwe bazoteba bakabitorera inyishu nta kananira abahinga
yego cyane badotuje imbere ariko twese turafite uruhara
ni byiza cyane rwose reka rero tuje kumunzira ikiganiro cyacu cy'umunsi madame Jeanne Gapuya murakoze kuba mwitavye iradiyo Ijwi rya Amerika na gatoya muduteye nashaka rero mutabwe mutubwiye cyane cyane ukuntu mwahimbaje uwo munsi hari mu ndwi iheze hari ku itariki 8 y'uku kwezi kwa gatatu uyu munsi mukuru w'abakenyezi ku isi mwahimbaje gute
murakoze uyu mwaka sinovuga ngo narawuhimbaje kuko nari mu rugendo ndiko ndava i Burundi nzaho nsanzwe mbaye aho umushingantahe arangurira ibikorwa mugabo njyewe uwo munsi sindawuhimbaza rimwe kandi n'amakungu yafashe uku kwezi kose bivuga yuko naho uwo munsi nariko nari mu rugendo ntacyo byishe ni umunsi udufasha kwibuka aho duciye hose aho turi hose tukibuka uruhara rw'umukenyezi na cyane cyane kwibuka ikibanza umukenyezi afise no kuraba ingene amategeko amukingira ingene umukenyezi wenyine azi uburenganzira bwiwe mu ruhara rwiwe n'ingene afise ikibanza gikomeye hari mu ngo hari mu bihugu hose umukenyezi afise uruhara runini rero ni iteka bujya kwitwa umukenyezi kandi nk'uko nkunda kubivuga n'ibintu byo gushima tukabyishimira rero uwo munsi ndawuhimbaza uko bukeye uko bwije kuko iyo umuntu yiyumviriye yuko umukenyezi ari watanga ubuzima ari we nkingi y'urugo akibuka ati naratewe iteka na jenda umukenyezi jewe rero nguma ntera intege abandi bakenyezi abo duhuye bose kugira ngo bamenye yuko dufise uruhara rukomeye kugira ngo duteze imbere ingo zacu duteze imbere ibihugu byacu mbere bize bishobore kugira icyo bimariye isi yose
reka tugaruke no ku kivugo cy'umwaka madame Jeanne Gapuya kigira kiti reka tanga karoriro k'ukuntu abafasoni abakenyezi uba mu nzego zose bakumva ko nabo nyine bari mu bafata ingingo mu cyongereza bavuze ati inspire inclusion icyo ni igikorwa watangiye kuva kera icyo kivugo mu kivuga kuri
icyo kivugo ni kuri gitowe kiravye by'ukuri umukenyezi kandi umuntu abiravye burya kugira ngo dushobore guhindura imibereho twebwe abakenyezi uko twebwe tuvyita mu Burundi mu Rwanda uko bewa iraba Burundi n'u Rwanda abakenyera rugambo mbe nabiko babita dufise uruhara runini rwo kugira ngo tubere akarorero n'abandi ireka duhera mu ngo zacu abana nibwo Burundi bwejo nibwo Rwanda bwejo nibwo novuga hazuza k'isi yose rero dutegerezwa kwereka akarorero keza bakaturabira ko mu byo dukora byose mu byo munyifato mu gukerebuka mu kuja imbere kugira ngo tugwanire agateka kazi na muntu biga kugwanira agateka kazi na muntu burya n'ubu ningene n'imibereho ya misi yose ariko cyane cyane kuraba yuko umuntu afashwe nk'umuntu koko kuko tutagiye imbere hari aho usanga twabyibagiye twebwe nyene ntitutanga ako karorero keza nk'ababyeyi kenshi nkunda kuvuga abashingana nawe bangira imbabazi burya tureze abana mugabo n'abashinga nayo bacu dufise uruhara runini nyakuko hari aho tumera nk'abavyeyi babo bivuga rero yuko dutegerezwa kuja imbere tugatanga akarorero keza cane mu bice byose by'imibereho by'umuntu duhereye mu ngo zacu rero nibaza ko igo jewe umuntu ntiyivuga ariko nk'umuntu yemera Imana uko bukeye uko bwije nsaba Imana ntihagire umunsi umfa kubusa ataco maze naragiriye ubuntu kuko mba mu bihugu byinshi kubera akazi k'umushinga nawe wanje ariko kandi iminsi yose mvuga ati aho Imana yandungitse birinda kumpa hariho igituma Imana yandungitseyo nicyo gituma burya mu bihugu byose naciyemo ahantu babwira nko muri Swiss narashinze ishyirahamwe ry'abakenyezi bagenda mugera wa sida asfage mu Gifaransa ndarishinga kandi byarakomeye ndarisiga rikomeye byafashije abakenyezi bagenda mugera wa sida bava mu bihugu byinshi cyane bya Afrika
ni byiza cyane rwose ni byiza
muri resepto narafashije isiga nshinze ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abadiplomate bafasha imfubyi byo muri icyo gihugu bivuga ko dufise uruhara rwinshi ako n'akarorero gatoya nkumbure kuko ndonka uburyo bwo gushobora gufasha abandi bakenyezi kugira ngo tubiha imbere
uruhara mwagize amashyirahamwe mwafashije ikabanyagihugu mwafashije ika n'udushimwe mwarose turabigaruka ko mu kanya ariko nashaka duhe ijambo umwe mu banywanyi ba radio ijwi ry'Amerika chance mu nyabugingo mu Rwanda muraho murakomeye
Turaoneza
muherereye ga chance mu nyabugingo
ndi muri territoire ya Masisi
ni byiza cyane rwose turi kumwe mu tumire ya gize uruhare ruhambaye cyane rwose mu gufasha abandi gihugu cyane cyane bagenda mu ngera wa sida murafite ikibazo murafite icyumviro
tonge twamubonetse natwe iwacu muri Congo
reka ndamuha kanya ndatuko agenda mu bihugu byinshi reka ndamuha karyo agira icyo kubwiye ko abo imasisi madame Jeanne Gapia ngo barifuza ko mwobashikira zogenda gute
ego cyane turafise twe INSS gushyira hamwe nagira ubuntu bwo kurombora natanguje kandi baraduhaye baratwizeye ishyirahamwe dukorana ryo mu Faransa kandi baraduha icyo bita platform ngira uhava mfata Frederic kubivuga mu kirundi platform ni ihuriro nkumbure ry'amashyirahamwe menshi kandi muri ibyo turajejwe gufasha amashyirahamwe yo muri Congo muri RDC aho nibaza ko uwo munywanyi aherereye ariko twebwe rero turagenda tukaraba amashyirahamwe yo muri Congo usanga afise nayo amashami ahantu hose tukajya kubafashirizaho naho twoca naho duca ku mashyirahamwe ubu muri Congo turashigikira amashyirahamwe agera atanu harimwo ayariho no ngaho Imasisi nibaza ko kuko tutoshobora kuba hose Congo yoyo si igihugu ni kontina intererano yacu duca ku mashyirahamwe n'akare ikiri cyiza ni uko dukomeza abakongomani akaba ari bo bashikira abandi bakongomani mu gihugu cyose kandi icyo gikorwa turi kuri cyo
ni byiza cyane rwose chance mu nyabugingo murase kintu kibazo
ndasinga ni byiza cyane umushikenyezi
halo duba ku ijambo turakumva
Ndaba umukenyezi ndamushimye cyane ku byo akora ni byiza cyane
ni urakoze gushima nawe yakumvise urakoze chance mu nyabugingo reka duhe kandi n'ijambo ubundi munywanyi ego duhe ijambo Elton Nzigama Hirwe muraho
anga ko numva bajya muri Congo kandi Congo tukatubona yuko ari igihugu kugeza isaha kirimo intambara
biraborohera kushikana ubwo bufasha kuba bakene kushikanaho muri ibihe Kongo iri mu bidasanzwe by'intambara.
Reka mukanya ndamuha icyo kibazo cyawe, ariko nashaka mutubwire aho muri ga Elton muri hehe.
Ubu tuvugana ndi mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose. Madame Jeanne Gatira, Elton abaje ikibazo cy'ukuntu mushikira amashyirahamwe muri Kongo kandi muri icyo gihugu, cyane cyane mu buseruko hari intambara, bigenda gute amashyirahamwe mukorana abigenza gute?
Ego cyane kwari byoroha, ariko twebwe ntitwoheza ingorane, kandi ariko ntiduheza ngo twicare. Duca ku mashyirahamwe nka Onusida, tugaca no kuri HCR iyo badutatse abo muri izo ntara zirimo ingwano. Nk'ahantu bamenyesha ko hari abadutatse mbere, harimo abanywanyi b'amashyirahamwe y'iwacu bahunze bari muri Congo, baradutaka badusaba ko twabafasha. Twaciye duca kumutwara Onusida ari Kinshasa, mugabo nawe acaca kuba basanzwe bakorana bari muri HCR kandi baratanze imfashanyo shikiri. Nuko turagerageza kurondera ingene hose twashobora kuhashika duciye mugabo, tukavugira abo batashoboye kwivugira, kuko mu mburi ijwi ryacu rishika kure, ariko ntibivuga ko twoca dushobora gushika hose. Ariko nashaka kugaruka kukubabwira yuko iyo hagize ingorane, na cyane cyane ziraba abagendana umugera wa SIDA no muri izo ntara, tukazimenya turaronka aho duca kugira ngo tubafashe.
Tukivuga rero kuri uku kwezi kwa gatatu, Madame Jeanne Gapia, nk'uko twabivuze hari imigambi mwifuza ko yorangurwa yongera canke ija kumwe n'indi migambi imaze kurangurwa mu rwego rwo guha abafasoni uburenganzira bwabo, haba mu nzego za leta, haba mu kibano, haba mu bindi byose, eka no mu mashuri. Hari ibintu mwifuza ko abantu boshira ko ingufu nyinshi muri uku kwezi kwa gatatu, kugira ngo turazi ko naho ibyo byose izo ntambwe zakozwe ntabwo ari ijana ku ijana. Kubwanyu ibintu byokorwa muri iki gihe n'ibi?
Ego cyane. Icyo kibazo ni cyiza, kuko umukenyezi nk'uko nabivuze ni nkingi y'igihugu. Ariko mu binyerekeye, kuko mwabivuze neza, ndagwanira agateka kazina muntu mugana cyane cyane k'abagendana umugera wa SIDA, na cyane cyane bantaho nikora abapfakazi n'imfubyi. Abo rero ukuri mu minsi heze abatari bake barumvise ko nahagurutse ndondera ubufasha kugira ngo ndabahe aho burara, ndabahe uburaro, ndabubakire. Ibyo n'ibyaje bivuye mu mutwe gusa, ariko vyavuye ku kama banteye. Ingene nagendeye abo bantu nkasanga haracari hagahazi, n'ukuri natwebwe twari tuzi yuko twashize kure. Murazi ko turavyo Burundi bwarahawe n'agashimwe na leta ya Amerika nk'igihugu cyateye imbere, cyagize gifite ibiharuro byiza cyane mu kugwangiza aho nyanganda SIDA, na cyane cyane mu bihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa. Kandi si kubesha, turamaze gushika kure. Ariko umuntu asubiye akagendera abakenyezi asanga hakiriho, na cyane cyane abapfakazi asanga hakiriho ikumigwa, kuko usanga hatubahirizwa agateka kabo. umukenyezi yafakaye baramuwe bashaka kumufata nk'igikoresho cyaciwe. Iyo yifasha kanga
gakurikira kugira ngo ibyo byose bihinduke, hokogwiki kugira ngo ibyo byose bihinduke,
harakenewe ko subira abategetsi na cyane cyane bo mu ntara bagasubira bakagira novuga guhimiriza guha agateka abo bakenyezi. Mugabo na cyane cyane ikintu gikomewe ni uko tubafasha kuronka ingene batokwama bazeyinze, kuko ingorane niyo badashobora gufata kuvuga bati jewe ndafashe icyemezo cyo gukora iki kuko ndashobora kugaburira abana banje kandi ntunze. Aho rero ni bwa bukene dutegerezwa kugwanya tugafasha abakenyezi abakenyezi n'abakozi gose umuntu amuhaye ingene yofasha umuryango n'ukuri abakenyezi barabikurikira gose rero duhaguruke kubafasha tubahe tubatera inkunga tubahe uburyo ari abarimyi bashobore kurima ari abandi bashaka gukora ibikorwa byo kwiteza imbere bashobore kwiteza imbere nibame bazeyinze cyangwa ngo bemere gucugwa rufuna buhoro kubera ubukene bafise bakemera n'ibyo batashobora kwemera.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza Radio Nkijwi ry'Amerika turi kumwe na Pacific Niganze muraho. Pacifique muratwumva? Pacifique sinzi ku murongo wiwe umeze neza mu kanya
ndabumvira kwijana
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro
twotera bibaye ngombwa
duga ku ijambo duga ku ijambo
ati nkuko agerageje kubivuga. Halo,
turakumva bandanya.
Navuga yuko mu ba je cyane se mu ba mama
ndumva Pacific afite ikibazo cya telefone mu kanya turakugaruka ko Pacific ariko ndashaka tugaruke kwa Madame Jeanne Gapia mu kirundi baravuga ati umutwe umwe ntiwigira inama mbega mwamufise abandi abapfasoni abakenyezi b'indongozi bandanya isekeza ryo kumvisha abageda n'umugera wa sida kwa tari icaha ari ibintu biteza kuja habona kugira ngo baronke imfashanyo bafashwe bashobore kuvugwa kandi no kumvisha yuko abakenyezi aho bari hose bangana n'abashinyantahe babo hoba hari ababaserukira mu Burundi babandanya icyo gikorwa mu gihe amayandi mabanga bafatiriye hanze.
Ego cyane ishyirahamwe burya nuko byitwa ngo buri imbere nayo bundi ishyirahamwe n'ishyirahamwe ntikogwa n'umwe muri NSS rero nicegera cyanjye n'umukenyezi kandi akora ibi novuga ko azi n'ibyo mbere yigiye iby'amategeko n'umuntu abifasha hanyuma kandi mu makomini hose turafise abakenyezi baserukira abandi kandi baguma bahinyiriza ahantu babwira INSS no babwira yuko irafise mbere uruhara n'ikibanza ciza cyane aho tumaze imyaka igera itandatu ata mukenyezi n'umwe yibarutse umwana agenda n'umugera wa sida aho kandi akavuga kuko karantera kwishima nkishimiriza kuko nk'umwe agenda n'umugera wa sida uno munsi iyo numvise ko atamukenyezi agenda n'umugera wa sida akibyarira guhamba kubera uruhara dufise ahubwo babyara akabyara abana bo barera birantera umunezero ariko sakazi jewe jenyine nkora n'ukubera mfise abamfasha ari abahembwa ari abanywanyi bitaho abandi nuko dusanzwe dukorera aho turi hose ntidukorera mu bigo turimwo muga dukorera no mu kibanda.
Ni byiza cyane rwose mukanya mwatubwiye ibikorwa by'umugira neza muri kumurarangura mu ntara zitandukanye z'igihugu mwubakira amazuba ntawe nikora nashaka mutubwire neza na neza uyu mugambi watanguye ryari mwawumviriye gute abo muhayo mazu babari bande?
Murakoze jewe nabivuze maze imyaka 38 ngenda mugera wa sida nkaba mfise imyaka 60 n'umwe uyu mwaka ndiko ndi ndakwinzwe inzoba nkwije 61 w'amavuko rero nkaba abatari bake barabizi ndi mu navuga ngo abacitse ku icumu ry'umugera kuko
abarusinze
ego abashinzwe abarusinzwe abo rero ndimo kuko namenye yuko ngenda mbigira basida mfise imyaka 25 hanyuma bambwira yuko ni nabasisi imana nshobora kubaho indi myaka 2 cyo bivugwa yuko kugena abaganga babyumvira mbwa nabo nuko umenye ubutari bwabe byinshi muri cyo gihe bibaza ko imyaka myinshi ishobora kugira 27 rero mbonye shikanye imyaka 59 energy narakangutse ndavuga ntega ya 63 ngira ndayishikane hanyuma muganda switch amasi nyuma nsanga biga ndasubira mbandanye ngiri ya minsi mikuru kuko aho nagiye imyaka 50 nararonse ubuganuke bwinshi buvuye henshi cyane kandi ndashimira abaje kubumpa ariko nsanga sinoguma ndiko ndarunga ubuganuke nababwiye ko nari mperuka kuvugana n'abakenyezi n'abafakazi nkamenya ukuntu babayeho niho natera akamu abagenzi inshuti ndabwira nti ndibaza kandi ndizera ko nzoshikana 60 iyo myaka ninayishikana ndabinginze ntihagire utunzanira akaganuke ariko akaganuke ndabasabye wari yanzaniye amashugwe ndamushimira kuko mu myaka yacu mu byo twabayemo twabonye benshi bagwaye ntibabarabe bakabashira ko amashugwe bapfuye jeho bayampaye nkiriho ariko nanje ubu rero ntayo nshaka iryo shugwe munaharu ukuntu rikugwa ririmo umufuko w'isima hanyuma umuntu yampaye amaruri vya bindi bikomeye bisayangana by'amarayibani ngaho iwanyu bihari ndazi kwa kugwa azoce ampa ikindi angurire aho kumpa ayo marori azangurire umwango mbega ndaraba ibintu byose bampaye ndabivunja byaramfashije rero ko nshobora kuronsa abafakazi 8 imiryango 8 kuko uwarafise abana bakera afise abana 3 bivuga ngo narabasubije ubuntu barasubira baronka aho baba ibyo rero novuga yuko n'umugambi noba narahawe nararonkejwe na mutima mweranda ariko nagira ndanashimire abarundi n'abagenzi babo bo muri Canada nagiye nkabwira iyo ntambwe mu mwaka uheze mu gitaramo bakandonsa nabo uburyo bwo gushobora gufasha iyindi miryango 5 murumva ko birashoboka n'umugambi rero ubu twafashe tugiye kubandanya kuko naho iyo ntambwe umuntu yavuga ati irashimishije ariko nibike cyane uravye abakeneye uburaro mu gihugu cyacu
uyu mugambi turawugaruka ko ariko reka duhe ijambo umwe mu banywanyi b'iradiyo Inzu y'Amerika Chris Al F. Juno Junior Chris muraho Chris muratwumva numva telefone ya Chris itariko irarengana reka ariko duhe ijambo wundi munywanyi Leonidas ndayikengurukiye ndayikengurutse muraho
amahoro neza nyakubaha Frederic
amahoro neza muri hega Leonidas
nafutuka mereye mu Burundi mu ntara ya Kibundo mene ntega mu mutumba wa Kanyagu
ni byiza cyane rwose
mbanje kubakengurukira cyane nyakubaha Frederic hamwe n'umutumire umutumizo wacu Niyanzi Majana Gapia
yego
mukenyezi akomeye cyane ndamusengurukiye cyane kuba yaje kugira ngo dutange igitekerezo dufite nyakubahwa Niyanzi Majana Gapia ikibazo nari mfise nashaka kukubaza ego cyane cyane hano duherereye iwacu amashyirahamwe iyo kuvuganya no kugurana na matomato nyine abakenyezi iyo bahurikiye hamwe mu kibano yego turumva neza ko ngo bajya ngo bayafite mbega hari abidoga bavuga bati mbega ko bajya ngo badufutira amashyirahamwe yo kuvuganya no kugurana na kandi yadufasha cyane cyane mu kuyungunganya mu ngo bica bigenda gute ko inaruguru bitugora icyo kibazo nibaza ko moshi ngoziduha kuko ari abakenyezi bidoga cyane nakubahwa nyanzi na cyane ego kubakenyezi no kuri barashoboye nubwo hari ababyitwaramo nabi kenshi ugasanga mongo abagabo atajambo badufise kubera akujya bavuga ngo ko bikukiye mbega nyakubahwa jane umukuba abagabo bobo tuzogira ubwigenge ryari kugira ngo nakujya abagore ibitenge abakenyezi bakambara kuwo munsi mukuru twaho abagabo tujya ushika ko ryari nyakubahwa byari ibyo bibazo nari mfise ndababaza murakoze kugira ngo natwe agateka k'abagabo kagarukirwe
murakoze Leonidas reka ibyo bibazo bibiri tubihe madame Jeanne Gapia ariko ikibazo cya mbere ikibazo gishobora kuba cyaba nk'abategetsi bo mu Burundi cyangwa bo ku mitumba ni ikibazo nibaza ko atanyishu itomoye ashobora kubaha ikindi kibazo n'agateka k'abagabo ko muvuga ko abafasoni baronse uburenganzira bwinshi reka madame Jeanne Gapia mushaka gutangura ku kibazo icyo ari cyo cyose
murakoze ambere nibaza ko ndagirongera umuti kuko iyo icyo kibazo natwe cyaradushikiriye barakitubaza kuko twari dusanzwe duhimiriza abakenyezi na cyane cyane kugira ngo baje hamwe hanyuma biyungunganye turanategekanya kubafasha turanabafasha mbere iyo bagiye hamwe ibyo rero ariho umugambi waje usaba yuko ibyo bintu bitoba jewe nararunse akaryo ko kuvugana n'umushikiranganji araba intwaro yo hagati ndabimubaza acambwira ati hari aho abantu babifata ukutariko kuko nk'ibyo biba biri mu ishyirahamwe rizwi muraheza mukabisigura mu ntara mukavuga ukuntu abo bantu bariko bariteza imbere bikaba ari ibintu bizwi hariho rero ngo bintu by'abantu basigaye bagurana na mahera bitazwi bigaca sinzi ukuntu bavyise nibyo nibuka mugabo ngo baratwara na mahera kandi amahera menshi cyane nibyo byatumye leta ishinga icyo tegeko mugabo nko kubiraba amashyirahamwe nk'ayo y'iwacu nkumbure n'ayandi tamenya icyo badusaba nuko iyo twatunganije ibyo bintu tugenda tukabishikiriza buramatari mu ntara tukamubwira ingene intumbero yavyo n'ingene bimeze kugira ngo amenye ko hariho ababijejwe kandi babikurikirana ibyo rero ibizobuza ko tubandanye icyo ni kibazo cya mbere
nziza cyane
ngo uburenganzira bw'abashingantahe iryo bavuze yuko twungana abakenyezi duce turengera abagabo hari ikizo bakivuze kungana nuko habonetse yuko hariho agacinyizo ku mukenyezi bagasaba bati umukenyezi nawe naronke ikibanza ariko iyo aronse ikibanza si ukugira ngo yicare kumushingantahe burya byiza byoba ko umushingantahe aronka nawe ikibanza kibereye ariko n'umukenyezi akaronka ikibanza kibereye hanyuma ati mbega umunsi mukuru w'abashingantahe uzoba ryari natwe tukabona ko tuhimbaza tukabona ko dushiraho ibitenge nibaza ko n'uwo uzoboneka nibabona ko bikenewe ababishinze kuko n'uw'abakenyezi nibaza ko hariho inzego zibiraba zabishinze aho nibaza ko jewe aho ngera nibaza ngo ni hato cyane mugabo tubandanje tubivuga tubibona kumwe nibaza ko ayo makungu iyo Nations Unies ihora itunganya minsi niyabona ko bikenewe itushinga n'uwo munsi ntibabanzanye rero ahubwo abashingantahe bashigikira cyane cyane ako gateka k'umukenyezi kari karacinyizwe bashike kuri urwo ruhara kuri icyo kibanza kibereye hanyuma mugabo nkabandanya ntera kamu abo abakenyezi bene wacu ntibaduhe ikibanza ngo duce ducinyiza abagabo kuko abagabo n'abagabo bacu abana bacu basaza bacu kugira ngo tuzoronke amahoro tubane neza narya umukenyezi n'umuntu
yama agwanira amahoro mungo mugihugu no kwisiyose twerero tuzubandanya tugwanira ico kintu kugira ngo nabashinga ntahe barongi ikibanza babandanye kuko ikibanza co baragifise basanganye ikibanza bushikubu kikiri imbere ariko nitwaro nk'ikibanza natwe ntituze tubacinyiza
inyishu zitomoye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanye kumviza radio n'ijwi ry'America turi kumwe na Stanislas Habonimana muraho Habonimana muratwumva muje ahataru urwamo rwinshi kugira ngo tuvugane muraho Habonimana duga ku jambo ikibazo cy'imviro turiko tuvuga cyane cyane ku ruhagwa wa Fasoni ukwezi kwa hariwe wa Fasoni
reka ndakurikirana ibanero cyariko kiraba
yego duga ku jambo ikibazo cy'imviro
aro
duga ku jambo
aro
uje atari urwamo hanyuma ubaze ikibazo cyangwa cy'imviro uratwumva
aro
ndumva telefone yawe itameze neza uratwumva deka tugende deka tujambo ni mwana nyu radio ijwi rya America gakwavu igisagara muraho murakomeye
muraho muraho bwana munyamakuru
turaho turakomeye namwe ni sawa
he ni sawa ni sawa ni gisagara
ni byiza cyane gose muherereye ga igisagara
ni gakwavu igisagara mu Rwanda ari mu majyepfo
ni byiza cyane gose murafite ikibazo murafite icyumviro dufite umutumire Jeanne Gatia Nyonzima mufasoni amaze kuba cyangiranwa mu kwitanga no gufasha abandi bafasoni abagenda mu gihe wasira wasida eka nabatisha buri bose duga ku jambo ikibazo cy'imvira
ikibazo cy'imvira mfise ni byiza cyane ndamubaze
yego
ano butracyabona abakenyezi bagiye bafite ibibazo bigiye bitandukanye haba indwara z'ibyorezo hamwe n'iyo migera ya sida ese muri ibi bihe byabo turimo barabateganyiriza iki abantu nkabo abakenyezi bagiye bafite indwara zigiye zitandukanye
madame Jeanne Gatia
hari umwihariko babafitiye wenda wo kuzabakorera muri ibi bihe byabo turimo
murakoze gakwabo reka madame Jeanne Gatia guhinyisha kuri ico kibazo
yego cyane ico kibazo abajije twebwe dusanzwe tucitaho kuko mbere numvise ko ari mu Rwanda hari amashyirahamwe dusanzwe dufashanya mvuga ari mu Rwanda hariho urunani mu gihugu babagenda mu gihe wasita mu Rwanda hariho n'irindi shyirahamwe we act for hope dukorana ubu rero tumaze igihe tubaha n'imfashanyo zo kugira ngo muryango uza gukira indwara arayirata kugira ngo basubire bapima abantu uko muri iyi minsi icyo twamaze kubona ni uko abantu bari bagiye kusida icica tusigaye dusubira kubona mu bihugu nka byose abandi bantu bagwaye kandi bagwaye izi ndwara zindi uko ibira abasida mu bihugu nka byose mbereye iwacu no mu Rwanda abagenda mu gira sida bararonka imiti mugabo tukibuka ko aba imiti ijya batanga bita ARV atari yo yonyine ikenerwa kuko ugenda mu gira sida aragwara izindi ndwara ugasanga rero iyo ataronse imfashanyo ntibacicwa n'umugera wa sida bicwa n'izindi ndwara ubu rero turiko turaja mu byo gupima izindi ndwara tugaca tunazironderera uburyo ahantu tanga karorero twarahagurukiye icyo bita cancer du col de l'utérus iyi ya cancer ifatira mu gitereko cy'umukenyezi iyo twasanze ari ntambami ikomeye cyane kuko birazwi ko abagendana umugera wa sida abakenyezi bagendana umugera wa sida barageramiwe inturo zirenga 10 kwicana ugereranije n'abandi tukamenya ko iyo kanseri ari kanseri ifise ibice 45% mu makanseri yose usanga afata abakenyezi. Murumva ko ni indwara ikomeye. Ubu rero iri mu ndwara twahagurukiye, turapima tukacatironderera n'uburyo kandi uruhara rwacu ni ukwerekana ingorane aho ziri, noneho tugafasha nayo mashyirahamwe kuja kwereka abategetsi mu gihugu ingorane aho ziri, kugira ngo bashobore gutanga inyishu zabo bajejwe. Rero no mu Rwanda niko tubikora, dufashanya n'amashyirahamwe ahari, kandi no bamenyesha yuko ari amashyirahamwe akerebutse akora neza cyane.
Ego madame Jeanne Gapiate kivuga kuri icyo kibazo cya cingwara ya sida, iyo ngwara isani yasuye kwiyongera mu karere ka Afrika biyaga binini, mu bamaze kumenya icyatumye iyo ngwara yiyongera, kandi utwigoro mwakoze hamwe n'abayandi bashyirahamwe yose twarabaye ingirakamaro, icyo cyabiteye ni iki cyanke mutekanya gufasha gute?
Nivyo cyane ibyo biriko biraboneka, kandi ikintu kigoye cyane nuko tubona abana basubiye kuvukana umugera wa sida, kandi tuzi ko muri mu gihe cya none uburyo buriho bwo kugira ngo abantu bavukane bavuke batagenda umugera wa sida. Nababwiye akarorero k'ibigo bya MSS aho tumaze imyaka itandatu atamukenyezi yakurikiranywe yavukanye umugera wa sida, bivuga ko bishoboka twese duhagurutse. Hanyuma mu gwaruka niho dusigaye tubona cyane abantu bagenda umugera wa sida bashasha, narijya ubu dushobora no kubona turapima mu bigo by'iwacu mayenese, turapima naho umuntu yanduriye turabona ko ari bashasha. Rero ikibituma ni iki? Aha je uko ndabyibaza kandi maze iminsi ntanga ibiganiro mpamagarira abantu bose duhereye kuba dutwara ko dusubira guhaguruka, ni ukuri sintungura urutoka abandi, nihera ko dusigaye twaricaye tuvura turaba abagwaye twitaho abagwaye mugani tugihimiriza kugira ngo abantu bamenye kwiyongwara kuwo mugera ukigera mu isi kuwo mugera uhari. Hanyuma ikindi cya kabiri ntamamvuga ni ukuri abakiri bato ndabumva ntabumva, ariko ikintu kimwe mvuga, erega nk'uno munsi ndiko ndavuga mu iradiyo mvuga yuko maze imyaka 38 ngenda n'umugera wa sida, hanyuma bambona barabona ko nagiriwe ubuntu ntabivuze ntabyo wobona, bagaca bicara umwana akiri muto akavuga ati nimba nomara iyo myaka bene kukino reka kwinezereza, bakambwira ibyo kwikingira nimba noshira ku yindi myaka 38, urumva umwana w'imyaka 20 iyo yumvira 50 abona ari umuntu atishaki cyane. Hanyuma agaca avuga ati reka ahubwo mbeho iyi myaka. Rero uko kuntu babona tumaze imyaka bibaza ngo ni ibintu byoroshe, ntibazi ukuntu umuntu akwana, ntibazi ubuntu umuntu yaronse, kuko si benshi babironse, kandi niyo miti naho tuyumva tuyironka igahe yabo yananiye hari habo yangira, kandi hari haba adafise uko kwitwararika gufata umuti ku munsi ku munsi ku masaha, si ibintu byoroshe namba. Rero nkuko maze iminsi ndiko ndabivuga naragiye kubonana na UNICEF ndabonana na UNIFAM bose narabasabye ni nimuze twicare hamwe tuvugane, kandi uko nahora uko twigisha haraheze imyaka 30 kuko ishyirahamwe riramaze iyo myaka, uko twigisha tugitangura siko two kwigisha no munsi dutereza kwicara dusubiremo ubu tumenye ingene twigisha, ariko dusubire tuhimiriza abantu.
Ni byiza cyane rwose tubibutse inshuti muri seko muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'iryo rya Amerika. Turi kumwe na Kadafi Goodman, muraho muherereye ga Kadafi?
Kindi Kenya mu ntara ya Turkana.
Ni byiza cyane rwose mnafite ikibazo mnafite icyumviro duga ku jambo. Turi kumwe n'umutumire madame Jeanne Gatia Nyonzima, duga ku jambo.
Icyumviro cya mbere ni umukeza wa mutumire kuko bikaba akora bivuga cyiza cy'ubwitanze kandi cy'akarorero avuga abandanye umukeza kuba n'ikiza rwose kandi cyofasha benshi, kandi ndavuga ko urwaruka cyane cyane ariko ugumaro uhura nico kiza cyane kubwishi kini novuga no nomera nkumbaza niki bakora niba ari mishira hamwe niki akora kugira abagenda na burugwayi gire isoni zo ku zo kujya hamwe n'abandi n'ubuga kwivuga kugira ngo bajye hamwe n'abandi kugira baje mu gikorwa kimwe cyane bakora iki kugira abamaze kuba bamenyekana bajye mu bikorwa byo kwiteza imbere nk'ubu bari nk'umunyigisho ubumenyi bitandukanye haba nk'iby'ubudandaji cyane n'ibijyanye n'ingaburo kugira ubuzima bwabo bukubandanye bugenda neza muri make ngiye gushyikiriza
ibibazo bibiri iruhande yuko muhije gukeza mufaso ni Jeanne Gatia niyo nzima ikibazo cya mbere ni ukuraba kumenya icyo bakora igihe hari abantu gushika badatinyuka bataje ahabona bakemanga ko basiba umugera mubafasha gute duga ku ijambo muri ibyo bibazo bibiri bya Kadafi
murakoze cyane Ego, urakoze nashaka kuvuga ko tugenda n'umugera wese n'itugenda n'ubugwayi kuko ubutwaragije imana nditugwayi rero nashaka no kuvuga yuko dusanzwe ubusanzwe ntidukeneye vuga igikomeye si uko abantu bose bavuga bimanga ko bagenda n'umugera basida kuko ibyo biva ushaka k'umuntu biva n'ingena abayeho kuko biroroshe kubwira umuntu ngo imanga yuko ugenda n'umugera wa sida utazi yuko niyabivuga mu kibano badacamucira umukenke utazi yuko ahakora batamwirukana utazi ko ahapanze batamwirukana ibyo rero nama ndabisubiramwo jewe nkumbure naragira ubwo buntu kuko ngira ngo wabaye umuhamagaro ariko nagize n'Imana yuko inshuti batanciriye umukenge yuko aho nakora batanyirukanye ibyo rero si bya bose mugabo hari igikenewe umuntu wese nahatoja kubivuga hanze ariko namenye ahari amenye imyifato ikintu nama mvuga ndi burya umuntu agendana umugera wa sida yarakwiriye wese kuvuga ati uwo mugera ntuzokwandura unciye ko nta muntu azokwandura anciye ko akikingira mu kugira ngo abeho ubuzima bwe abeho n'imyaka myinshi nk'uko twagira ubwo buntu mugagakingira n'abandi icyo nicyo gikuru kuko kenshi wumva abantu bakubwira ngo mbega ko wewe wabivuze hakaba ariho abandi batabivuga uko kudoma kurutoke ni bya bindi tuguma tuvuga mbega ni kuki umusaba ko abivuga wewe nta kindi wowe urwaye warakivutse erega ubu unyubwira wa sida ni indwara n'umugera nk'uko hariho abafise iyindi migera kweki iyo badasaba abantu ko bayifise bayivuga igikomeye si uko babivuga igikomeye nuko bagira inyifato nziza kugira ngo amagara yabo amere neza kandi bakingire nabo kuko urumva turazi ingene wandura umuntu ntiyongera uwakunze ngo yongere amwanduze ikintu cyo hava kivamwo n'urupfu iyo niyo mpanuro
inyishu nziza yabaje kandi ikibazo cy'ukuntu muha ubumenyi abagwaye sida kugira ngo bashobore kwiteza imbere mu kanya gato
ego cyane icyo tubisabwe tugikora nuko ntashobora kuvuga ibikorwa byose dukora ariko mu gifaransa niho bavuga ngo dufise une prise en charge holistique wowe umenyere ikirundi ugitora ni ukuvuga ngo dufata byose uko umuntu abayeho muri ibyo bintu rero harimwo no gufasha abantu kwiteza imbere kuko uno munsi iyo turavye abagenda mugera wa sida bakurikira mu bigo byacu murazi ko hariho ibipimo barabira ko ibyo bita charge virale ariko ni umugera mu maraso y'umuntu twebwe rero mu bigo byacu uno munsi tugeze ku ntambwe ibereye cyane kuko ku isi yose ONU sida na OMS yasabye ko ibihugu byoba mu mwaka w'2030 byoba byarashitse ko abantu 95% ku ijana mu gihugu boba barapimwe umugera wa sida hanyuma muri abo
abo bosanga bagendana mugera wa sida 95% kwijana muri umwaka navuze yo hangiro y'imyaka umwaka wa 2023 boba barashizwe ku miti ijya ARV abo bashizwe kuri iyo miti kuri iryo hangiro nyine babe batabona amaraso umugera mu maraso kubice 95% uno munsi twebwe nishirahamwe INSS mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 twari ku bice 96% bw'abantu dukurikirana atamugera babona mu maraso bivuga ko twe tutazorindira icyo gihe aha ndahavuze ngomba kuvuga ko abanywanyi abantu bitura ibigo byacu bafite amagara meza icyo twaciye duhagurukira n'ingene bo kwiteza imbere rero twaragize imigwi bita nawe nuze abantu bajya hamwe bakabanza bakiga umugambi bo nyene hama tukazana abantu bavyigiye bafise ubumenyi bakabafasha rero kunonosora ingene bogira iyo migambi tugaca rero tubaha n'uburyo ubu rero abantu kuri ntibakiza gusaba ivyo kurya nivyo tugwanira ingene bobandanya bavugwa n'izo ngwara zindi ziko ziraza niwo mwitwarariko
ni vyiza cyane rwose duhe ijambo kandi ubundi munywanyi dufise hano asale muraho murakomeye
turakomeye turashima mwiriwe namwe
mwiriwe neza muri hehe gasale
jewe ndi muri Repubulika ya Demokrasi ya Congo aho bitwa Lubumbashi
Lubumbashi mwumva iradio ijwi ya Amerika neza
hasha turayikurikirijana kuijana ijo n'umurango kabisa ntitujyama twama twayikurikiye
ni byiza cyane rwose murasa ikibazo none icyumviro muterera turi kumwe mu mutubire madame Jeanne Gatia yabakirangira ngo cyane rwose gufasha abantu
ikibazo cyanjye cya mbere nagomba kubaza ni byerekeye iryo shyirahamwe ryabo riri mu gihugu gusa mu Burundi cyangwa riri international ikibazo cyanjye kigira kabiri cyerekeye ugwaruka muri iyi minsi kenshi ntibaronka umwanya wo kumviriza amaradiyo ntibaronka umwanya wo kujya mu biganiro bitandukanye kubera bashobore kumenya natwe turi no mu bihugu bitandukanye ashi ntibake bakurikira radiyo rero twagomba tumenye ko hari izindi nzira baza banyuzamwo kugira ugwaruka rushobore gushyikiriza message baba bariko baratanga kubera kwirinda icyo nagomba gushyikiriza
murakoze hasale madame Jeanne Gatia
ego arakoze kuri ibyo bibazo ishyirahamwe ntiriri international ariko sinovuga ngo ntiriri international ubusanzwe ni ishyirahamwe riri Burundi ariko navuze yuko bararigomwe bariha n'ayandi mabanga yo kushobora gufasha mu bihugu sinabivuze harimo u Rwanda Congo Kinshasa Congo Brazza Chad Cameroun Centrafrique mbere n'ubu na Gabon yarasabye kwinjira igira yinjire turacyari muri ibyo bihugu dufashirizamo kugira ngo amashyirahamwe yo muri ibyo bihugu tuyakomeze akore agerageze gushika ku ntambwe nkumbure natwe tumaze gushikako naho no icyo ni kunocishura hanyuma ati mbega murafise ingene mufasha niki kigaruka kuri ivyo iyo turiko turafasha ayo mashyirahamwe mu bihugu tufatira mu gihugu kuko bene igihugu abo baba mu bihugu nibo bazi ingorane igihugu cyose gifite ingorane zisa ariko kuri ibi bintu by'uko ugwaruka ruriko rurandura mu bwinshi turiko turabihuza ahantu hose rero ibi unyari amashyirahamwe nko muri Congo akoresha ibi by'amarezo sosiyo mugabo nkumbure tugiye kwicarana hamwe turabira hamwe navuze twese kuri iki kibazo twese tugiye guhaguruka turabe neza kuko n'ukumenya n'icyo umuntu ashyira kuri ayo marezo sosiyo kugira ngo kuko n'ibyo abakiri bato bumviriza kurusha baraba kurusha amaradiyo n'amateleviziyo ubu nibaza ko ari ibyo dukwiriye guhagurukira kugira ngo tubikoreshe turungikeyo ibyo ko dukeneye ko bumva kandi na cyane cyane twarahagurukiye gukoresha ugwaruka kugira bari go rubwira urundi gwaruka kuko niho baheze bakumva nawe ubundi no munsi jewe niko ndabwira umwana w'imyaka 20 avuga ati wowe warasizwe gucumva ibyo wacu ariko iyo ari umwana w'imyaka nk'iyiwe ariwe twigishije ibyo twita la prévention par les pères abanga n'urungano nivyo turiko turakorera ku
imigambi myiza cyane rwose mu kanya turasozera kiganiro ariko madame Jeanne Gapia uruhara mwakoze mu gufasha abagendana mu bya sida mu gufasha abapfakazi eka urwaruka nashaka mutubwire ugo ruhara n'uruhara rwa shimwe ahantu hose mu majambo make cyane rwose mutubwire udushimwe maze kuronka haba mu gihugu hagati cyane mu mahanga
reka ngerageze ko ntibateguye ari naho mpava nibagira ariko nuvuga ko maze kuronka nabanje kuronka agashimwe umufasha n'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2022 nararonse agashimwe mu Faransa Fidaction nararonse ubushimwe Abanyamerika barangomwe sinzi ko bivuga ku Fam Courage 2012 mugabo cyane cyane ikintu n'ubushimwe bushimwe bw'amashyirahamwe y'abarundi bwagiye buraza muri Suisse abakenyezi baragiye hamwe naro sinagashimwe kw'abakenyezi b'abaforoma mu Burundi hanyuma naro sinagashimwe novuga kandi mbega muri abamenyesha makuru mbere ako gashimwe novuga ko kari gafise ikibanza gikomeye kuko bakitse ikirezi abamenyesha makuru b'i Burundi n'ababaye i Burundi bagiye hanze ubu rero nimirije kuronka agashimwe ka mu kwezi kwa gatandatu ka la princesse de Monaco nibaza ubwo nibuka nubwo muri décembre mu kwezi kw'12 guheruka umufasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyine yarampaye agashimwe bisabwe n'abagendana umugera wa sida urunani rw'abagendana umugera wa sida n'ugwaruka rugendana umugera wa sida n'urunani rw'ugwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi ku itariki 6 Nyandagaro barampaye agashimwe sinzi ko novyita bavuze leader pionnier et ambassadeur des personnes vivant avec le VIH
ni vyiza cyane rwose ka umuntu yabaye ikirangiranwa akaje imbere agaserukira abagwayi b'indwara ya sida no mu gusozera kandi madame Jeanne Gapia nashaka mutubwire abantu benshi baravuga ko kugira ngo umuntu abe amabanga yiwe yitange ashire imbere inyungu z'abandi bisaba ubuntu eka nashaka mutubwire aho mwakuye uwo mutima wo kufasha cyane cyane abavyeyi eka abapfakazi hamwe n'abantu n'ikora
urakoze jewe haraho na jewe umuntu ambagije gutyo sinovuga ngo nabikuye hehe ariko namavuga nti n'umuhamagaro kandi ndashimira Imana kubona yarampaye uwo muhamagaro kandi nkawumva nkawitaba uwo muhamagaro rero kenshi abantu bibaza ngo ubu buheruka ndiko ndatanga ayo mazu abantu barabona abo bafasoni abo bapfakazi ukuntu banezerewe ariko uko nabivuze uwari kuraba umutima wanje akaraba nanje umunezero nibaza ko sinzi ko twarushanwa mugana jewe cyabaye igikorwa kinkora ko kuko nabaye umupfakazi imyaka 10 ndaje cyari cyo kuba umupfakazi
ndabona madame Jeanne Gapia
nimba jewe namavuga ni burya hariho ndabona tanga vyinshi
yego mi ndabona akanya katujanye ariko yego mi madame Jeanne Gapia ibibazo twa dufite ntibiheze tuzosubira tubatera kamo mwakoze cyane gose kuba mwatera akanya kugira ngo mbganye ni radio ijwi rya Amerika turashimiye engineer yadufashe mu ngiro bwizi umwe twadushimiye na Nadia Taha yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimiye inshuti mwese mwa tema telefone yanyu mugahamagara mugashiriza ibibazo n'ivyumviro turabashimiye aho muri hose mugire amahoro n'umugoroba mwiza.